Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindo. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 12 ukwezi kwa 9 umwaka w'2019. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. U Rwanda na Uganda bagiye gutangira gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda.
Rwanda batumiye bagenzi bacu bo muri Uganda muri iyo nama ya mbere y'iyo komisiyo yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano i Kigali kuwa mbere, aho tuzaganira ku bigize ayo masezerano ukuntu twayashyira mu bikorwa.
Uyu ni Olivier Nduhungirehe, minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Naho Burundi buramutse bubyemeye, Amerika yakohereza indorerezi mu matora yo mu 2020. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Tuti zacu nk'uko mubiza ariko amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Mwaramutse Thomas, turahera kuyavugwa ku Burundi. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID byarahagarikiye Leta y'u Burundi ifashanyo zitangwa ziri mu mugambi wo guteza imbere akarere k'ibihugu byo muri Afurika y'Ubuseruko EAC wasinyiraniye na Amerika. Mu rwandiko USAID yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Fumukeko ku igenekerezo rya mbere y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019, Ijwi rya Amerika ryabonye cyo ku munsi wa gatatu Amerika inenga u Burundi kuba buri ku rugero rwo hasi cyane ugereranije n'ibindi bihugu ku isi mu kurwanya urudandazwa rw'abantu. Amafaranga yagenewe uwo mugambi ntiyemerewe no gukoreshwa mu ngendo abakozi ba EAC bagira mu Burundi mu biganiro na Leta, ndetse n'abahinga b'u Burundi bajya mu manama ya EAC abera mu Burundi canke hanze yabwo. Amasezerano yo muri uyo mugambi w'imyaka 5 arimwo gufasha mu guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe, guteza imbere ibidukikije, uburimyi hamwe n'amagara y'abantu mu bihugu bihurikiye muri uyo muryango. Iyo bihugu bigize EAC ni u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani yo mu bumanuko. Abanyanigeria babimukira baba 200 baratahukanywe mu gihugu cyabo bakuwe muri Afrika y'Epfo ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'ubwicanyi n'urwanko ku banyamahanga bihitiye muri icyo gihugu, ibyateye icuka kibi mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Indege yarimwo abanyanigeria 189 yashitse ku murwa mukuru w'ubudandaji Lagos, baruruka baririmba indirimbo ihayagiza igihugu cyabo n'amashusho y'amaduka yabo yaturiwe muri Afurika y'Epfo. Leta ya Nigeria yashikirije ko abanyagihugu bayo barenga 600 bitezwe gutahukanywa bavanywa muri Afurika y'Epfo muri indwi, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe abanyagihugu baba mu mahanga Bike Dabiri Erewa. Abantu bashika 10 nibo bamenyekanye ko bishwe muri iyo migumuko. Amaduka yabimukira aharugwa mu majana arasamburwa, n'abantu barenga 240 barahagarikwa. Abategetsi mu izinga rya Bahamas bashikiriza ko abantu 2,500 bari ku rutonde rw'ababuzwe irengero inyuma y'indwi irenga igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane kikubuye amazinga ya Abacho na Grand Bahama. Abategetsi bavuga ko bamwe mu babuzwe irengero bashobora kuba bari mu makambi babaye barashirwamwo canke boba barakuwe muri ayo mazinga. Ibitigiri by'abishwe n'ico gihuhusi bishitse ku bantu 50, ariko ibikorwa byo kurondera abandi hamwe no gusukura bisagara biracabandanya. Abategetsi bakaba biteze ko ibyo bitegiri bishobora kwiyongera. Ibiharo by'agateganyo ku byononekaye bifite agaciro k'imiliyaridi 3 z'amadolari y'Abanyamerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yongeye gushikiriza ko ashobora kugabanya ibihano yafatiye Iran mu gihe umukuru wacu Hassan Rouhani yo kwemera kwicarana na Amerika ku meza y'ibiganiro. Trump yabwiye amenyeshamakuru ariko kirimba ciwe Maison Blanche jo ku munsi wa gatatu yemeza kandi ko Iran kiri mu bibazo by'ubutunzi kubw'ibyo bihano. Trump yongeye koko Amerika itariko irarondera guhindura ubutegetsi muri Iran kandi ku ico gihugu gifise ibikomeye byo kwiteza imbere. Bishikirije haize iminsi ibiri asezereye mabanga muhanuzi wiwe mu by'umutekano mu gihugu John Bolton yarateye kubiri n'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran. Perezida wa Iran Rouhani yarahakanye ko adashobora kuganira na Trump mu gihe ibihano bikiriho. Abagore babiri bafise ubwenegihugu bubiri ubw'Ubwongereza na Australia hamwe n'umugabo w'umunya-Australia barafungiwe muri Iran ku byaha bitarashirwa habona nk'uko byatangajwe ejo kuwa gatatu n'ikinyamakuru cyandikira mu Bwongereza The Times of London. Iran imaze gufunga abanyamahanga bafise ubwenegihugu bubiri mu myaka iheze, bakaba barimwo n'abanyamerika batanu bagifunzwe gushika iki gihe. Imigenderanire hagati ya Iran n'ibihugu byo mu burengero bw'isi yunyutse kuva igihe Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yidohoreye mu mwaka uheze mu masezerano atumbereye kubuza igihugu cya Iran gukora ibirwanisho ruhonyanganda bya nucléaire. Ibyo ayo masezerano akaba atumvikanywa ko n'ibihugu bya Buraya kubona Amerika yarayavuyemo.
Aloyizi Bigirimana urakoze ku makuru hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mbibutse ko mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru mu biyaga bigari. Intumwa za Leta ya Uganda n'iz'u Rwanda bazahurira i Kigali kuwa mbere w'icyumweru gitaha, bazaganira ku buryo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano abakuru b'ibihugu byombi bashyizeho umukono ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 8 i Rwanda muri Angola. Minisitiri ushinzwe EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe arabidusobanurira, yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ni inama izaterana kuwa mbere tariki 16 Nzeri, ikaba ari inama ya komisiyo iteganywa n'amasezerano ya Rwanda ya Memorandum of Understanding yashyizweho umukono ku itariki ya 21 Kanama kwezi kwa 8. Rero u Rwanda rwatumiye bagenzi bacu bo muri Uganda muri iyo nama ya mbere y'iyo komisiyo yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano i Kigali kuwa mbere, aho tuzaganira nyine ku bigize ayo masezerano ukuntu twayashyira mu bikorwa.
Ikintu cya mbere gikomeye abantu bategereje kuri iyo nama ni ifungurwa ry'umupaka kugira ngo ibihugu byombi byongere guhahirana. Iyo nama kibazo za kiga ndetse byagifatira n'umwanzuro.
Inama iziga amasezerano yose uko ateye nuko yashyirwa mu bikorwa, kandi ibyo uvuze by'umupaka ngira ngo ho ni ingingo ya D, ni ukuvuga inyuguti ya D, kandi imbere ya D haza ABC. ABC rero akenshi ziba arizo zifite uburemere kurusha D. So rero twe ibyo twifuza nuko ayo masezerano yose yashyirwa mu bikorwa, cyane cyane ibituma ibangamiye umubano hagati y'ibihugu byombi.
Niba bishoboka mushoboye kutwibutsa gatoya iyo ngingo ya mbere ya A ni iyihe, ndetse mutubwire na B, nibishoboka na C muyitubwire kugira ngo tuze kugera kuri D.
Ingingo ya A nivuga yuko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu. Ingingo ya B nivuga yuko buri gihugu kigomba kwirinda gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ishaka kubangamira umutekano n'ubusugire bw'ikindi gihugu. Ingingo ya C ni ukubaha uburenganzira, guharanira uburenganzira bw'abaturage b'igihugu kimwe batuye mu kindi. Hanyuma ingingo ya D ikaba rijyanye no guteza imbere ubuhahirane ku mipaka. hari n'ingingo ya E yo ivuga guteza imbere muri spirit ya panafricanisme, no kuvuga guteza imbere Afrika kubyerekeye amahoro, kubyerekeye ingabo, kubyerekeye umuco n'ubucuruzi. Hanyuma n'ingingo ya F akaba ariyo ivuga igishyirwaho by'iyi commission ad hoc ishinzwe kuganira ku bibazo bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano. Iyo komisiyo ikaba igizwe rero na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, ba minisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'abayobozi b'iperereza.
Kenshi na kenshi hategurwa amanama nk'aya ngaya, hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo izo nama zitegurwe mu mwuka mwiza. Mbese ubu mwuka wifashe gute hagati y'u Rwanda na Uganda? Nta gushondana birimo?
Umwuka turimo ni umwuka wo kureba ko hashyizwe umukono kuri aya masezerano. Ni ukuvuga hari momentum, hari igikorwa cyakozwe n'abakuru b'ibihugu bombi kumwe n'abahuza, perezida wa Angola na perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu gushyiraho umukono kuri aya masezerano. Rero ikikwiriye gukurikira, cyari gikwiriye gukurikira nyine, ni ukureba ukuntu aya masezerano yashyirwa mu bikorwa. Kuko gushyira umukono ku masezerano biroroshye, ariko icyangombwa ni uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Rero ni muri urwo rwego u Rwanda rwatumiye abayobozi ba Uganda babishinzwe kuza mu Rwanda kugira ngo nyine twicare hamwe turebe ukuntu ayo masezerano twayashyira mu bikorwa.
None se ziriya ngingo zose uko mwazivuze, uko ari imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, zose muzaziga ku wa mbere kandi muzipfundikire?
Nibyo, ingingo zose ziteganywa n'ariya masezerano zizaganirwaho. Icyo twifuza ni uko twazishyira mu bikorwa zose. Ubwo nyine ni inama ya mbere izaba ibaye, ubwo turizera yuko inama yo kuwa mbere n'inama zizakurikira niziba ngombwa zizaganisha mu gushyira mu bikorwa kw'aya masezerano.
Minisitiri Nduhungirehe, ndabashimiye.
Ndabashimiye.
Jenoside Nshimiyimana rero yaganiraga na Olivier Nduhungirehe, minisitiri ushinzwe ibikorwa bya EAC, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kohereza indorerezi mu matora y'u Burundi yo mu 2020. Leta y'u Burundi iramutse ibyemeye. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Intumwa idasanzwe y'icyo gihugu mu karere k'ibiyaga binini, John Peter Pham, yabivuze mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu mu Burundi. Iyo ntumwa yasiguye ko ibyo byonatuma imigenderanire hagati y'igihugu aserukira n'u Burundi ishobora gusubira kunaguka.
Il nous souhaitons, comme les États-Unis, que après les élections.
Twifuza nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyuma y'amatora abaye mu mahoro n'ituze no mu mwidegembyo, dushobore gufadikanya utera intambwe hamwe mu kunagura imigenderanire hamwe no gufashanya mu iterambere ry'ibihugu byacu.
Iyi ntumwa idasanzwe yongeye ivuga ko hamwe Leta y'u Burundi itabaye intambamye, Amerika yiteguye kurungika abarorezi bo mu matora y'umwaka uza, mwaka wa 2020.
Nous sommes prêts, comme toujours, à venir avec notre expérience, notre expertise.
Turiteguye nk'uko twama kuzana abarorerezi bacu bigenga. Turabyizeye kuko amatora aba meza mu gihe habaye abarorerezi bo mu mashyirahamwe yigenga mu Burundi, abarorerezi muri Afrika y'Ubuseruko n'Ubumwe bwa Afrika, kumbure nabo mu makungu. Ariko igikorwa cyacu si cyo gutegeka uko bitegerezwa gukogwa.
Kubijyanye n'umwumvikano muke uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, John Peter Pham avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabubasha ifise bwo kubumvikanisha ku nguvu, ariko asaba indongozi z'ibyo bihugu gushyiramwo ishaka kugira basubire ku nguvu ubucuti n'imibano myiza. Ariko kandi mu bikugwa iyi ntumwa idasanzwe ifise harimo gufasha ko haba ibiganiro kugira impunzi zishobore gutahuka ku bushake bwazo.
And la mission que le secrétaire d'État m'a confié est de aider.
Kimwe mu byo umunyamabanga wa Leta yashinze no gufasha kugira ibiganiro bishoboke kugira impunzi ziri mu bihugu byo muri kano karere zishobore gutahuka. Ariko mu masezerano agenga impunzi ibihugu byateye umukono, nuko impunzi zidatahukanwa ku nguvu ariko kugushaka kwazo. Habayemo gushaka kw'impunzi byumvikana ko amakungu ashobora gufasha nk'uko twamye tubikora no mu myaka iheze. ariko nukuri ugutahuka kw'impunzi utegezwa kuva ku bushake bwazo kuko uretse ko ugutahukanwa ku nguvu ari akarenganyo n'icyaha kijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu
kuri uwa gatatu niho John Peter Pham yarangiza urugendo rwiwe rw'iminsi itatu yaramaze mu Burundi mu bo yabonanye nabo harimwo abaserukira leta y'u Burundi indongozi z'amadini hamwe n'amashirahamwe atawegamiye mu vya politiki inyuma y'u Burundi aca bandaniriza urugendo rwiwe I Kinshasa muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Desire Hatungimana urakoze kuri iyi nkuru y'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwaraye rupfundikiye kumva imyiregurire ya Brigadier General Frank Rusagara wavuye ku rugerero. Abamwunganira mu mategeko bavuze ko urukiko rwa mbere rwamuhannye rwihanukiriye ku buryo bunyuranyije n'amategeko, naho ubushinjacyaha bwo buti reka da nta mategeko yishwe. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yari mu cyumba cy'iburanisha.
Iburanisha risoza imyiregurire ya Brigade ya General Frank Rusagara wavuye ku rugerero naryo ryaranzwe n'impaka ndende zishingiye ku mpamvu zamuteye kuzurira ibihano yahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Maitre Pierre Celestin Buhuru umwunganira aravuga ko rwashingiye ku bimenyetso bipfuye. Aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bagombye kuba baranyuze imbere y'umucamanza bagahatwa ibibazo ku buhamya bwabo. Umucamanza yabajije niba inyandiko mvugo bakoreshejwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha nta gaciro zifite. Maitre Buhuru yamusubije ko ikimenyetso umushinjacyaha azana mu rukiko mbere y'uko umucamanza agishingira ahahana ishurebwa imyaka 20 y'igifungo kiba kigomba kugibwaho impaka. General Rusagara yongeye kugaruka ku kabari Nyarutarama Tennis Club aregwa ko yahabwiraga abasirikare bagenzi b'amagambo yangisha rubanda ubutegetsi. Uregwa yavuze ko Nyarutarama Tennis Club yageniwe abasirikare bakuru nta upfa kukinjiramo ngo keretse uwabisabye cyangwa afite icyo apfana n'abo basirikare. Kuri iki cyaha ati ibihuha abanyitirira ko navuze hari ubwo nabireba ukibaza uti bigendereye iki. Aregwa ko yavuze ko u Rwanda ari Banana Republic yifashishije inyandiko z'abahanga. Rusagara ati simvuga ko nabivuze ariko Banana Republic bisobanuye agahugu gato gakenye kohereza ibicuruzwa bike hanze gafatwa n'inkunga zo hanze. Mu buryo bw'imibare Rusagara avuga ko raporo zigaragaza ko mu mwaka yafunzwemo wa 2014 umunyarwanda yakiriye amadolari 91 nk'ifashanyo yavuye hanze. Imibare yatanze igaragaza ko mu karere umunyarwanda ariwe wakiriye imfashanyo iri hejuru. Avuga ko muri uwo mwaka u Rwanda rwohereje hanze ibicuruzwa byahagaze kuri miliyoni 600 z'amadolari ariko rufata inkunga ya miliyari 2 na miliyoni 400 z'amadolari. Atabashinje iki cyaha n'uwakabivuze nta cyaha kirimo ni nka bya bindi mu kinyarwanda ngo uvuze ko nyirugo apfuye si uba wamwishe. Kuri iki cyaha gishya nuko bamuburanishaga ngo basaga nkaho aribwo babonye ayo magambo bwa mbere bati aha akoze hasi. Anaregwa ko yavuze amagambo nka Rwanda is a police state bisobanuye ku Rwanda ruhoza ijisho ku muturage. Mu magambo yagize ati niba ufata umuntu ukamufunga nta mapuro zimugaragariza ibyo aregwa ibyo si ibikorwa bya police state biriya bibaho mu gihugu kigendera ku mategeko se biba bivuye he. Abwira urukiko ati kabaze yavuye hano yarakubiswe yarishwe urubozo twarabibabwiye mwabikozeho iki. Umucamanza ati ntabwo dukomeza kubemerera kujya hanze y'urubanza. Hahise hazamuka indi ngingo itarishya muri uru rubanza ariko kuri iyi nshuro yabaye intandaro yo guhagarika iburanisha by'igihe gito. Umucamanza yakunze kugira impungenge ngiye ko abanyamakuru bafata amajwi n'iburanisha humvikanye guterana amagambo mu rukiko hagati y'abanyamakuru n'abacamanza. Twasobanuraga ko tudashobora gukora ibitemewe n'amategeko ariko indeko iburanisha ihagarariwe na Madame Patricia Mukanyundo yasigaranye akangono n'ivuga ko n'ibintu aba ngombwa hazitabazwa abapolisi. Akimara gutanga ikiruhuko cy'umwanya muto ku baburanyi bombi Colonel Tom by'abagambanyi bajije ku myitwarire y'umucamanza agira ati niba umucamanza aba yumva gukora ibiciye mu mucyo kandi ashaka ko rubanda babimenya n'iki kimutera impungenge ko bamufata amajwi. Ati ubusa araje anigisha abanyamakuru ko bakora akazi cabo asubiza ku byurundi ruhande umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita kubatanga buhamya b'urwego ahagarariye bivuga ko batageze mu rukiko ngo bavuguruzanye yavuze ko ikingenzi ari uko baburanyi bahabwa uburenganzira bwo kunyomozanya ku bimenyetso biri muri dosiye avuga ko General Karyango na bagenzi be bashinja General Rusagara bagiweho impaka avuga ko kubazana mu rukiko ari uburyo bwo gusuzuma ukuri ariko no gusuzuma inyandiko mvugo zabo ari ubundi buryo bwo gusuzuma ukuri ati kibi ni uko hasuzumwa ibimenyetso bibujijwe avuga ko inyandiko mvugo ikozwe n'ubifitiye ububasha hakurikijwe imihango yabugenewe ihabwa agaciro ntiyemeranya n'ibisobanuro bya General Rusagara kuri Nyarutarama Tennis Club atuko bayisobanura wagira ngo ni kasho Nyarutarama n'akabari n'ubundi hano natumayo fanta nkayinywa ati mu kabari nta wujijwe kujyayo yavuze ko ariho General Rusagara yari yarahinduye nk'ibiro bye ahavugira amagambo ngo ku buryo nabo yabaga atareba bayumvaga yikomye Rusagara ko afata amagambo nka police state agakora icyo yise kuyasiga amavuta nyamara ngo ari igikorwa cyareberwa mu bindi yakoze yanikomye Maitre Buhuru ko afata ibyo Captain Nzakamwita yita ibinyoma bya General Rusagara akabishimangira agasanga atawuzuza inshingano zo gufasha ubutabera nk'umunyamategeko Maitre Buhuru akavuga ko mu buryo ubwo aribwo bwose General Rusagara yaganiraga n'abasirikare bagenzi be bitafatwa nka rubanda kuko ari abasirikare bitangiye igihugu baganiraga ku buzima bwacyo aregwa andi magambo ngo aho yagiraga ati awagayizi finished ngo bisobanuye ko Perezida Kagame yarangiye ngo yarangize ati otherwise Museveni is smart bisobanuye ko Museveni ari umusirimu umushinjacyaha akavuga ko kubwira Colonel amagambo nk'ayo ko umugaba w'ikirenga w'ingabo yarangiye aramutse abyemeye yarwanya ubutegetsi General Rusagara yavuze ko ayo magambo ntayo yavuze kandi ko nawe yamushinja batarabo kwizerwa uregwa n'ubwunganizi basoje kwiregura bavuga ko mu gutanga ibihano urukiko rukuru rwa gisirikare rwihanukiriye ruhanisha General Rusagara igihano cyo gufungwa imyaka 20 Maitre Buhuru akavuga ko imyaka y'izabukuru y'uregwa yagombye kuba yaritaweho ndetse n'imirimo yakoreye igihugu bakavuga ko ibyakozwe bihamanye n'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono umushinjacyaha akavuga ko batigeze basaba urukiko guca inkoni izamba ngo rubyanga agasanga umucamanza yaratanze ibihano biteganywa n'amategeko kuko mu kugabanya ibihano ngo hagomba no kurebwa ku mpamvu nyorushyacyaha agasanga ingingo yabo nta shingiro ifite kuko nta mahame n'amategeko byishwe byitezwe ko kuri uyu wa kane umucamanza apfundikira uru rubanza General Frank Rusagara na muramwe Colonel Tom Byabagamba wahoze kuri itsinda ry'abarinda Perezida Kagame baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda bagira ubusanzwe irya Amerika i Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino Fidele Niyongabo
Urakoze Thomas amakuru yerekeye inkino yo muri iki gitondo tuyahere ku mupira w'amaguru aho umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo akinira mu Juventus muri iki gihe abandanya kwinjiza ibitsindo haba ku rwego rw'amaclub cyangwa ku rwego rw'umugwi serukira gihugu wiwe wa Portugal Murukino guguhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu by'Uburaya wahuje Portugal n'igihugu cya Lituania ku munsi wa kabiri Portugal yatsinze Lituania ibitsindo 5-1 Cristiano Ronaldo yinjije ibitsindo 4 muri urwo rukino muri rusangi Cristiano Ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo 25 mu nkino zo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu by'Uburaya arusha ibitsindo 2 Robbie Keane yahoze akinira mu gwiserukira gihugu wa Ireland gushika ubu Ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo 93 mu nkino mpuzamakungu Niwe mu Nyaburaya wa mbere yinjirije igihugu ciwe ibitsindo 90. Robbie Keane yahoze akinira igihugu ciwe ca Ireland yarakeje Ronaldo ku rubuga rwa Instagram. Cristiano Ronaldo afise imyaka 34 muri iki gihe niwe yinjije ibitsindo byinshi kurusha abandi mu gikombe cy'ibihugu by'Uburaya. Amaze kwinjiza ibitsindo 34 muri iyo higano. Ivyo bitsindo yavyinjije mu mahiganwa 4 akurikirana yo mu myaka y'2004 ibihumbi bibiri n'umunani, ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Nawe ni mukinnyi mu karere k'Iburaya arinjiza ibitsindo byinshi kurusha Cristiano Ronaldo mu mahiganwa mpuzamakungu. Cristiano Ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo 30 mu nkino zo guhiganirwa kurira mu gikombe cy'isi yose, akaba ariwe mukinnyi w'umupira w'amaguru amaze kwinjiza ibitsindo nk'ibyo. Ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo ariko akina n'imigwi y'umupira w'amaguru itandukanye ijana na 50, yaba ariko akina ku rwego rw'amaclub cyangwa akinira igihugu ciwe. Amaze kwinjiza ibitsindo byinshi cyane n'umutwe, no kuvuga ibitsindo 25 kurusha n'ukuguru kwiwe kw'ibubamfu, no kuvuga ibitsindo 22. Mu nkino 61 yinjijemo ibitsindo, igihugu ciwe cya Portugal cyatsinzwemo inkino zitanu gusa. Naho Cristiano Ronaldo afise imyaka 34 muri iki gihe, ndi bisa n'uko kwinjiza ibitsindo ari ibintu bigiye kugabanuka vuba. Mu mwaka uheze yatangaje ko ashobora kuzobandanya akina mu kindi kiringo c'imyaka 7. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Kwindi nkuru yereke umupira w'amaguru, igipolisi mu gihugu cya Brazil cyagirije umupfasoni Najira Trindade ibinyoma no kurondera gukura amafaranga ku mukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru wo muri Brazil, Neymar. Ni nyuma y'uko Najira Trindade yagirije Neymar ko yamufashe ku nguvu mu ihoteli mu gisagara cya Paris mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2019. Igipolisi cyatangaje ko yagerageje kuyobya ubutungane. Najira Trindade n'uwahoze ari umugabo wiwe Stevens bagirijwe ko babeshye igipolisi kandi ko bagerageje gukura amafaranga kuri Neymar. Umushingwamanza wa Trindade avuga ko ivyaha umukiriya wiwe yagirijwe vyamutangaje. Yiyamirije ivyagirizo vy'igipolisi, akaba yavuze ko umukiriya wiwe atigeze ategurira hamwe n'uwahoze ari umugabo wiwe kugira bakura amafaranga kuri Neymar. Neymar yari yagumye ahakana ivyo Najira Trindade yari yamwagirije vy'uko yamufashe ku nguvu. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, turangirize ku nkuru yerekeye kunonora imitsi. Umunonotsi w'umunyamerika Christian Coleman yiruka imetero 100 yatangaje ko atigeze afata imiti yongereza inguvu ku banonotsi kandi ko atazokwigera ayifata. Coleman afise imyaka 23 muri iki gihe yagirijwe ko atitavye inshuro zitatu ukwipimisha ko ata miti yafashe yongereza inguvu ku banonotsi. Yari gushobora kuziririzwa guhiganwa mu kiringo c'umwaka. Yamari ibiro bijejwe kugwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi vya muri Amerika, US Anti-Doping Agency, vyarahevye ivyo vyagirizo mu ntango zo ku kwezi inyuma y'uko bihanuwe n'ibiro mpuzamakungu bijejwe kugwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi, World Anti-Doping Agency. Ni kuri iyi nkuru turangirize ko amakuru yo hirya no hino y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Fideli urakoze kuri aya makuru ya siporo, ni nayo kandi ashoje iki gice cya mbere cya programu z'uyu munsi. Nshuti zacu, mukomeze mu ryoherwe na programu za radio yanyu Ijwi ry'Amerika uyu munsi wose, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa Mugushikiriza icyo tubona Turayaga tugahuzayo Kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Mugucerera igihugu cy'u Burundi Yabaye igisubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye igisubizo cyacu